mu shikiranje urundi ajejwe atakazi na muntu Martin ni vyabandi murakoze cyane ngo se kukanya mutwe kugira ngo tuganire nashaka kandi abaze cyane cyane kunama yabaye hagati yo ibiro byishira hamwe muza bakungu bijejwe atakazi na muntu birongowe na Zaid Rad Al Hussein yonama maja mumake cyane ngo simbere kuca ku bindi bibazo mwayakiri gute abatetsi burundi
Etwege mkule ya Burundi ni na mazisanze zaha nwagenda hamwe wadizwa katika kazi na muntu abo muri ishyirahamwe mpuzamakungu na leta bicara hamwe bakaraba aho tuje igikorwa cyo guteza imbere katika kazi na muntu twayakira neza ko ni kwa gatatu twari ngaha i Geneve no munsi kandi twari twaje ngaha kugira tubasigurire aho duteje guteza imbere katika kazi na muntu no mu kwicenda kandi hariho yindi na mitegekanijwe twa turarabira hamwe aho ibintu bigeze
Mukuru w'ivyo biro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka kazi na muntu Zaid Rad Al Hussein yasohoye raporo yashikirije raporo ivuga ko mu Burundi ivyo biro bifise amakenga eka ishyirahamwe mpuzamakungu rifise amakenga yuko mu Burundi hashobora kuba ubwicanyi eka bukaba bwofatira no ku bwoko iyo raporo mwayakiriye gute
Twebwe iyo raporo bari bayitungikiye kera barayishyira no kuri site hama natwe ku Burundi turarurungitse inyishu nazo nyiraza bazishira kuri site abanyamakungu n'abarundi bavyirabire ariko no munsi kwa rukuza kubishimangira kuza kubasigurira yuko mu Burundi bizagira atera imbere iyo raporo ubundi twe tuvuga yuko yoja mu bice bibiri igice cyane cyo guhera mu kwa kane gusha mu kwa 12 ku mwaka w'2015 n'ikindi cyo guhera mu kwa mbere gushika mu kwa kane 2016 uri kuraba rero guhera mu kwa mbere kuri mwaka ibintu byarateye imbere cyane naho rero n'abahinga baje Bujumbura barabibonye turayibabwira uno mutse kwari kubibwira ibihugu byose byo kwisira biri muri byishamo mpuzamakungu ni biri muri Conseil des droits de l'homme kwari kuza kubibasigura no kubibabwira urongo y'ibiro by'agateka kazi na muntu yashikije raporo yiwe natwe leta y'u Burundi turavuga aho duhagaze turabereka yuko agateka kazi na muntu bigenda bitera bije imbere
hari ikibazo gihambaye no mushyanahe Zaid Rad Al Hussein agarutse ko ikibazo cy'abana b'abanyeshuri bafungwa eka agateka kabo gasana katubahirijwe icyo kibazo mwibwe mwakivuze kwiki
kuri icyo kibazo kijanye n'igikogwa cy'ubutungane harabuzwa abana bagiye barona amafoto y'umukuru igihugu kiretse yuko mu muco wacu igihe umwana cyane cyane n'igihe ari umunyeshuri ariko araregwa agatangura gukora ibintu nkamwe n'ibyo si byiza cyane kuko abatanguye n'abikari tubashaka ko kazoza keza kwa abayobozi beza abayobozi b'igihugu abayobozi b'amadini abayobozi muri za societe civile abayobozi abadandaza beza turavuga tuti rero ngaho amategeko ni yacakora igihe umuntu afite imyaka yuko akurikirana n'amategeko ubutungane buraheza bugakora ariko hari ingingo nyinshi zagiye zirafatwa hagati y'amanama yakozwe hagati y'ababyeyi n'abarongo y'amashure bagiye baratora inyishu abandi nabo bararikuwe barasubiye ku mashure hasigaye bake ubutungane buri kuburaraba icyo bwokora cyane cyane twe muri leta faye turashira imbere ineza y'abana kuko hariho benshi hagiye bashamo mwumvikano hagati y'abarongo y'amashuri n'abavyeyi twongera twibutsa yuko by'ukuri konona no konona igitabo byonyine biraho n'amategeko agenya amashuri kuko abana bazokurikira bazokenera ivyo bitabo bavyigiyemo kandi natwe dukeneye kugira abana by'ukuri burupfazo
igihano nico bakirenze amakosa
umuntu wese kuko mu mashuri y'iwacu cyo kimwe n'ayo mashuri yo muri za Amerika n'Iburaya ashaka gusanga umuntu yiga mu w'icenda afite imyaka 20 ari mu w'icenda afite imyaka 18 ugasanga afite imyaka yo guhanwa kuko biba biboneka yuko ibyo yakoze yari yabyiyumviriye ariko leta n'umubyeyi wa bose aragira igihe mwicara mukaraba yuko mwe nabo bana umuntu agenda arabahanura umuntu akagendera arabatoza indero nziza akabereka ko rimwe na rimwe baba barahenzwe n'abafite n'izindi nyungu ni mwene ibintu nk'ibyo tugenda turakora ariko nibaza yuko uko bagiye barabivuga cyane siko byo baba bimeze
gihe
agateka ku mashuri
mu Burundi mu kigihe agateka kazi na muntu karabandanya gutosekara hari abantu bicwa atacu bazira bakicwa hari n'abitwaje ibigwanisho abandi bakahohoterwa n'inzego z'umutekano ikintu mu bushikiranganji bujejwe agateka kazi na muntu muri ko murakora kugira ngo ibintu bije mu buryo abantu bareke guhohoterwa bareke agateka kabo kubahizwe n'iki
kundi kije urabona umuntu ariko arabesha ko mu Burundi agati akazi na muntu kwa kuba hari bijana kwija ingorane dufite nizo nibindi bihugu bafite aho muri America Holland warabonye byahabaye za Vincent mu buryo wabonye byahabaye patakara mu fasa wabonye byahabaye Istanbul wabonye byahabaye muri Nigeria muri Kenya tubuga yuko muri kino gihe kwa tutuza gukorera hamwe kugira duteze imbere agace kazi na muntu mu minsi heze bavuga ko mu Burundi abatutsi bagira bicwe hariho nyabwoko ariko no munsi twanafashe n'akanya ko gushimira ishya mu mpuzo makunguni ko ibi ibyo byo kuvuga ko mu Burundi hari iho nyabwoko riko rirakogwa cyangwa rigira rikogwe kuri ibyo bintu bagiye barikura mu maraporo yabo kuko bamenye ukuri abantu bagiye barasigurirwa n'ingendo nyinshi zakozwe n'abahinga bishya mu mpuzo makunguni byarafashije kugira bamenye ukuri abakuru b'ibihugu basika baje mu Burundi barafashije kugira ukuri kumenyekane n'izindi ngendo nyinshi zikogwa n'abategetsi bo kwisi banyuranye byarafashije kugira ukuri kugende kuramenyekana mu Burundi rero gatya kazi na muntu karahungabana mugacwebwe cyo tutemera neza muri leta nuko cuvuga ko byose byakozwe n'inzego z'umutekano byakozwe na leta hari n'ibyagiye biravuga ko byakozwe n'imbonera kure umuntu akoze ikosa agahunganya gatya kazi na muntu afatwe ukwari hariho n'ibindi twavuze twagiye turavuga yuko hariho abantu bagiye baragirwa ibyaha mu gasanga mu maraporo ntibabiyamirije ibihugu ugasanga ntibyafashije bikwiye kugira abantu bose babagirizwa ibi byaha bashure kuja imbere y'intahe mu Burundi cyo twa turakora rero nuko mu bushikiranganje bw'ubutungane parke n'ahandi ama dossier ariko arigwa umuntu yera kera mwarabonye ko namwe bagirizwa guhirika ubutegetsi harimo abarekuwe kuko basanze bera abandi nabo bacibwa ibihano bikurikije n'uruhara bagize ntihagire wuca wumva rero ko mu Burundi ari umugambi wa leta wo guhungabanya agati akazi na muntu kakira noneho agati akazi na muntu iyo gahungabanye leta ntishobora kunezerwa kuko mu byijejwe no gukingira abanyagihugu rero tubisa ku rutare rero kugira agati akazi na muntu kagira gatera akaje imbere dusaba n'amakungu ko dufadikanya bo murazi ko hagiye havugwa nk'ibyo bavuga le force negative ya migwi atacuba yibanga mu bijyanye no guhunganya agati akazi na muntu usanga iri mu karere turafashanya kugira bashobore kuyituza
Martin Nivyabandi umushikiranganje Burundi ajejwe agati akazi na muntu murakoze cyane rwose ku kanya maduha
murakoze cyane ariko twashatse imenyesha bari n'amakungu yuko mu Burundi muri kino gihe atakintu kijanye no kwinubana hagati ya bose n'abatutsi nkuko byahoze mu myaka iheze twatwifite izindi ngorane mu bwiza ariko arabirengera nico nashaka kubanza kongera ko